ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika ndiyo kwashikiriza iganiro rya mu Kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi mu 2010 migufi ya shortwave ku metero 19 ku metero 22 mu Rwanda mu 2014 mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru Westatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com kuri neza nshuti mwese namwe yakunze radio Ijwi ya Amerika muri kumwe na Frederic Mundikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri sanga ni kiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatu.
Ingende hano Kampala Uganda.
Jende mjitakara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Aho ukera mu kwezi kw'indwi abarundi baba mu bihugu byo mu mahanga diaspora batekanya kugendera igihugu cyabo cy'amavukiro mu ntumbero yo kwirabira ukuntu igihugu cyifashe no kurabira hamwe intererano botanga mu gutsimbataza amahoro hamwe no mu guteza imbere igihugu cyabo. Ni buzaba bubaye ubwa mbere abarundi bagira urugendo nk'urwo yamara uyu mwaka. Ikintu kidasanzwe uko bavyivugira ngo ni igitigiri ntangire cy'abazo kwitaba iryo sango ryo mu kwezi kw'indwi. Byongeye bavuga ko ibintu bafite umugambi wo kurangura muri icyo kiringo ari ibintu by'ingirakamaro ku barundi bari mu gihugu hagati no ku barundi baba mu mahanga barimwo n'abavukiye hanze igihugu. Muri urwo rugendo rero abarundi ho muri diaspora bazotunganya amanama, ibitaramo hamwe n'ibikorwa bifite intumbero yo kurabira hamwe uburyo bwo guteza imbere no gushyigikira imigambi yo gukoresha imisaya mu gihugu bongere bagendere imihingo itandukanye y'igihugu mu ntumbero yo kurabaho gutangurira mu gufasha abarundi bakeneye imfashanyo ihutirwa. Mu kiganiro munsi wa cumi rero twatumiye umukuru w'ishyirahamwe ry'abarundi b'amahanga Japhet Le Gentil Ndayishimiye akaba aba mu gihugu cya Norvege. Muri beneza Japhet Le Gentil Ndayishimiye. Muri beneza turi kumwe kandi na Madame Fides Marzi Hatungiwana ari mu gihugu cy'Ubutaliyano mu gisagara cya Milan. Muri beneza Madame Fides Marzi Hatungiwana murakome ngaho mu
negere Milano.
Ni byiza cyane rwose. Turi kumwe kandi na Venuste Niyongabo aba mu gihugu cy'Ubutaliyano nawe nyene muraho neza Venuste Niyongabo. Reka rero dutangure kuri we mushyirantare Japhet Le Gentil Ndayishimiye, mutubwire cyane cyane urugendo rwa diaspora muri kumwe urategura itegurwa ry'urwo rugendo rigeze hehe.
Navuga yuko ubu dusa n'uko twatanguye igice gikomeye cyane cy'imyiteguro. Ni ukuvuga yuko nk'uko mubizi indwi yahariwe abarundi ba mu mahanga yama itegurwa uko umwaka utashe mu mpera z'ukwezi kw'indwi. Uno mwaka rero ikazoba kuva itariki 27 kugera itariki 30 z'ukwezi kw'indwi. Rero tumaze igihe dutanguye imyiteguro, twaramaze gutanga ubutumwa mu bihugu bitandukanye ku isi tubabwira yuko igihugu cyose cyo kwiyungunganya kugira ngo kize kizane akanovera, kize kizane cerekane ingene cyitunganije, hanyuma wanashaka binashoboke yuko nk'abarundi batarigera bahanyuza ikirenge mu gihugu baze baronke akaryo ko kwakiranwa iteka mu gihugu cy'amavukiro.
Muravuze ko muriko muritunganya no kuraba ukuntu mumenya abarundi bazokwitaba urwo rugendo mu Burundi, icyo gikorwa kigenda gute mubyifatamo gute kugira ngo nk'abarundi bari mu bihugu bitandukanye mushobore kubashikira mubigenza gute kugira ngo mumahe ubwo butumwa?
Ubwa mbere hoho ni uko iyo ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga ni umugambi wa leta wo kugira ngo leta izane abarundi baba mu mahanga bagende igihugu babone aho kigeze babone aho kibabaye icyo bafasha n'ingene bogenda bakivuga uko kiri hanyuma na twebwe ubwacu turukomera tukitunganya kugira ngo imbere y'uko iyo tariki ishika natwe tujyeho dufite ibindi bikorwa bitandukanye turiko tunatunganya isi twakwita reza activite autour de la semaine de la diaspora rero irashyiraho yashyizeho urubuga aho umurundi wese ashobora kwiyandikisha akiyandikisha kugira ngo bamenye neza igitigiri kizogenda hariya bashobore kumwakirana iteka bamenye aho azorara muri iyo minsi itatu turiko turakigendera igihugu bamenye aho icyo azofungura igihe cy'inama bamenye abazoja mu miduga izotembera mu gihugu hagati batwereka ibyiza by'u Burundi icyo gihe rero niyo mpamvu basaba Abarundi kwiyandikisha bakaba bazi igitigiri uno munsi rero kwiyandikisha bigeze kure hashobora kuba hariho abatarashobora kwiyandikisha ikiringo cyaratanzwe uno munsi ntiturabaza neza igitigiri uko kingana ariko hariho abantu benshi cyane bamaze kutubwira ko bamaze kwiyandikisha
so bwa mbere bugira urugendo nk'urwo w'abarundi b'abahanzi igihugu ariko ikintu gishasha mutubwira muri iki kiringo ni ikihe ikintu gishasha kiri muri urwo rugendo mutekanya mu kwezi kw'indwi ni ikihe mushaka nahenda shimye
ikintu gishasha ubu umwe ni uko iyi ndwi yahariwe abarundi b'abahanzi zo kwitaga n'abarundi isinzi mu ndwi zaheruka hari hakiriho icyuka cyo kwikumira ugasanga hariho abarundi bavuga bati twebwe ntidutekaniwe kubera ibihe bitari bimeze neza ariko uyu mwaka igihugu kifashe neza ni ukuvuga amahoro n'umutekano n'umusesekara ku buryo ba bandi bose bahora batinya ubu tumaze kubona yuko bamaze kwiyandikisha biteguye kuza mu gihugu ako icyo ni ikintu gishasha ikindi kigira kabiri ni uko abana b'abarundi bavukiye mu makungu batarigera bahanyuza ikirenge mu Burundi bazoba ari benshi baje kuraba icyo gihugu kivugwa bamwe babona amafoto bakabona n'ahantu hateye igomwe ariko batarigera bageza bahanyuzaho ikirenge icyo ni ikintu kintu gishaje ikindi kintu kigira gatatu ni ibikorwa bitandukanye byateguwe n'abarundi bo mu gihugu kugira ngo bakire abagenzi babo n'ibyateguwe n'abarundi bo hanze ibikorwa bitandukanye biri mu butandukane gusa bwinshi ino ibijyanye na kitisi ibijyanye n'imbyino umupira ibintu byinshi cyane byateguwe hariho dineda fere diplomati hariho inama y'abakenyezi mpuzamakungu ibyo byose ni ibintu byateguwe byerekana yuko iyo ndwi ije idasigura
ibyo bikorwa bitandukanye turabigaruka ko ariko nagomba duhe ijambo kandi umupfasoni Finesse Marzi Hategimana nawe nyatubwire ukuntu ariko itegurira ubwo rugendo rw'abarundi baba mu mahanga ubwo rugendo mu guteguriye gute madame Finesse Marzi Hategimana
Bueno, actual un italiano una vez, más bien, me gustaría más que ir con la brujuesi de una comité suaxinze, que costuriga un gascogueso de tener a nacue, digo, suaxinze a una comité a realizar, es que va, yo que a Macarella Banu, yo que ibyo uburezi byerekeye kumenyesha igihugu ku buryo buri kwezi tubonana tukagenda dushyikiriza abandi bakorera mu yandi makomite n'abandi barundi bari mu gihugu aho tugenze n'imirimo yacu ubu ngubu ngayuko twashyize imbere ejo gutegura amakarte yo guha bariya bantu bantawe mikora tuzobashikiriza hanyuma ibindi agakuvugana umugenzi turi kumwe wa Minisitiri akarategura
Izina jangu ya menyele chane gose, mungere chane chane kundanole mitzi, barundi vinshu rabazi, na mwe kugiti chane chumurundi, aba hanze gihugu mwitegulie gute gorgeno murundi wawahulikie, mwishirangwe te barundi wawamahanga diaspora.
Marakoze, na chane chane sangu yegu simila prezida dapete na tide silanyi mbi ya ugira ngo wanshire mwegi vitegu kwa liko wala parafikwa mu Burundi kwa abantu ba mu Burundi amaze kunda iyo teka ikintu niyumviye cyane cyane nariyumviye yuko e-sport na nimico kama ari ikintu gihuza abantu hanyuma nkabanzi yuko nguko rukwiza ya feta yako bivuga yuko ari abantu benshi bikumisha nibaza yuko imbere ya byose nuko twebwe tuba hanze twabanza tukamenyana twese kuko tumaze kumenyana niho tuzomenya n'igihugu cyacu kandi tukamenya n'ingene dushobora kugifasha hanyuma turabye yuko rospo muzera inkino n'imico kama irahuza rero cyane rero twashimikiye kugira ngo duhurire hamwe twese tubanze tumenyane hanyuma tumenye imigambi yacu turonke umwanya wo kuganira na cyane cyane hazoba inkino ikindi nacyo twiyumviriye nuko izo nkino zobera nko mu rugo rwa Kamenge kuko turazi mu myaka iheze mu Kamenge ijasanzwe rero Kamenge yarakoze ikintu gikomeye cyane guhuza amazone atandatu mu gihe Uburundi bwari butari bworewe cyane ariko mu Kamenge n'ahantu abantu benshi bakuriye abamuzi muziki abakina imipira abizi ibintu byo kwiga no mu mashuri rero mu Kamenge twarabasabye yuko buduha indaro izo nkino zikazoba ku itariki 25 z'ukwezi kw'indwi ubu gushika uko batubwira abana dushobora kubona mu Kamenge barenga ibihumbi 51 hanyuma hakaba harimo abakobwa barenga 16 hakaba harimo n'abahungu barenga 35 abo bose ndiko ndavuga bari mu myaka 16 n'imyaka 30 benshi bibaza yuko siporo ari ukuryoherwa gusa siporo mu Burundi twanazi ni igihugu cyiza cyane ushobora gufasha ingenzi zikagendera Burundi kuko siporo ni ikintu gituma abantu batembera cyane hanyuma siporo yashobora gutuma abana bari mu Kamenge nibabone nka jewe natsinze inkino ya Jeux Olympiques
mutwibutse izo nkino abarundi benshi barazi ko mwabaye ikirangiranwa mu guhiganwa mahiganwa mpuzamakuru yo kunanura imitsi ariko hariho n'abandi bacaruka batazi uwo ari we Veniste Niyongabo
abatanzi jewe ndi Venice Nyongabo nkaba kuva muri 1992 naratangwe kuzanira umudari wo ku isi yose ingi ku myaka iri hasi y'imyaka 20 hanyuma muri 1995 naratsindiye umudari wa gatatu muri mu mahiganwa y'isi yose yabereye muri Sweden hanyuma birakurikira umwaka ukurikira nkatsinda ubwa mbere ubundi bwari bugiye mu nkino z'isi yose ya Jeux Olympique ni gushika ubu hari imyaka 25 nta wundi murundi n'umwe arigera atsinda umudari w'inzahabu ngo natsindiye muri 1996 hanyuma turafite Francine ari inyuma yacu nawe nyine amaze gutsinda umudari w'icyo kingo rero nibaza yuko gusubira mu gihugu cyacu tukaganira n'abana nibaza yuko byotuma Venice Nyongabo ba Francine bosubira kuduka kugira ngo baseruke igihugu bagerageze bashikirize ibendera ryacu aho natwe twashyikirije mu myaka yahera
mwavuze abantu bazoba kwitaba inganda muzotunganya benshi n'urwaruka bibonekeza akamwote rwaruka mwihweje intambwe mwashyitseko kugira ngo nabwo nyine rubandanye rukwikira mu ntambwe mwatanguye ni nkakahe urwaruka rw'abakobwa reka n'abahungu muri rusange
akamunotera nuko ubu igihugu ntigifite uburyo kugira ngo biha akazi bose hanyuma abantu bose barashobora kwikora ko bagakoresha ubushobozi bwabo bafite kugira bahindure ubuzima bwabo icya mbere nimabwira ni siporo jyo niga amashuri nibembe ya siporo kandi na kimwe byambujije yuko mpindura ubuzima bwanje ngahindura ubuzima bw'umuryango wanje ikindi nacyo ni ukwitegura icyo ni cyose kirasaba imyiteguro kugira ngo utsinde inkino nk'izo natsinze ni birategura kwitegura nk'imyaka 4 kandi ukama ari igikorwa wama ukora iminsi yose ikindi nobwira abana ni uko ibintu by'inzoga ibintu bitabahindura ubuzima muri mu buryo bwiza ko bobigabanya rero nibaza yuko abanye twakore mu Burundi tugiye guhinga inkino kugira ngo bose baze bazitabe hazobamo serivisi bazobe abazokwira ku 10,000 abandi bo ku 5,000 hazobamo abazokina basket hariho abagenzi banje nka abantu turi kumwe ndabamo i Buraya bitwa ba Eric bariko barabitegura hariho ikintu ya tenisi ndi kuyategurwa n'umuntu witwa Julien ari muri Sweden harimo abantu ba football bafite ama academy deja mu Burundi nka bajama la ekipe irimo Jibuti na Felix ari mu Faransa afite academy yiteka nawe yari kwategurira ball harimo abazokina ping pong nibaza yuko dufite ibintu byinshi ata muntu n'umwe akumiriwe abantu bose bazoze kuri itariki 25 hajya mu Kamenge hanyuma tuzoganira tuzobabwira ibyiyumviro dufite intumbero dufite kugira ngo ibisigaye kugira mu Burundi ntibibe intango ahubwo ntibizongerezo ariko bibe intango bitutuka mu myaka izoza
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iryo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'abashinganari tubatumiye bava mu bihugu bitandukanye abarundi baba mu mahanga turi kumwe na Japhet Le Gentil d'Agimier bakaba mu gihugu cya Norvège turi kumwe na Madame Fides Marzi Hatunimana akaba mu Butaliyano na Venuste Nyongabo nawe nyine aba mu Butaliyano turi ko tuvuga cyane cyane ku rugendo bikorera tegurwa na diaspora mu Burundi n'ibikorwa bazoharangurira tugarutse kuri mwebwe mushinahe Japhet Le Gentil d'Agimier mwavuze mu ntango ikibazo cya mbere gihambaye cyane rwose cy'ukuntu abarundi bo muri diaspora batakiye bashobora dukabaja muri iryo shyirahamwe ikintu muri ko murakora nk'uko mwabivuze igitigiri cy'abanywanyi wo muri iryo shyirahamwe diaspora kiriho kiriyongera cyane rwose ikintu mwakoze kugira ngo abarundi baba hanze muri iki gihe ni benshi cyane rwose bahurumbire iryo shyirahamwe nk'ikihe ibintu muri ko murabandanya imigambi strategi muri ko murakoresha kugira ngo eka abarundi bose bagire uruhara cyane cyane abo baba mahanga
ikintu gikomeye nuko ubwa mbere hoho abantu bari bazi ko diaspora ndundi ari diaspora ikorana n'umugambwe gusa ari diaspora itarimwo abantu bose mugabo uko imitsi yagenda niko twagenda twerekana yuko atari byo diaspora y'u Burundi n'uwo Burundi wese ari inyuma y'imbibe z'u Burundi rero twagenda tuganira nabo tukabatumira tukagenda tugira ibiganiro ibihugu navuga nk'ibihugu bitagiri byitunganije twaca dushyiraho abarongozi fata kibanza kugira ngo bategure amatora iyo rero babonye yuko aribo bitegurira amatora bagasanga ibyo bahora babwira sibyo baca baza mu mutekano ukajibona abantu birindira ku byinshi banashaka nabo nakubwira yuko hari n'ibindi bihugu bikeya kugira ikiriko turajya ko tubatunganya ingene tuva kuja hamwe n'abandi no byitumadinesi itarenga ine dutanguje diaspora yo muri Zambia hariyo abo muri Mozambique bamaze igihe kirekire abo muri Zimbabwe ntiturabashikira nabo nibaba batwumva barashobora gufata kontakti nabo tugatangura tukakorana nabo icyo dushaka ni uko nta gihugu cyosigara kitumva yuko Uburundi ari igihugu cyabyo
hari intambamyi mubwira nka Mushikiwabo Japhet mu gutorokanya Abarundi bose ari mu bihugu bitandukanye cyanke icyo gikorwa kiraborohera cyo kimwe hari amakuru twumvise avuga ko hoba hari ingorane mu gihugu cya Zambia ibintu byifashe gute
ego haravutse ingorane gatoya kubera twasanze hariho akagwi k'abantu kari karagerageje kugira ikintu cya diaspora ko barabinyegeza ntibabimenye abandi ariko ikintu cyaje kubyona nuko hariho nari bamaze gutanga uburyo bwabo batamenye neza imwe mu buryo bwakoreshejwe rero uno munsi bikaboneka yuko nk'abari bashinzwe guseruka i Burundi ntibashoboye kubitumenya neza ngo bamenyeshe Abarundi bo muri icyo gihugu cya Zambia yuko diaspora ndundi ari urwego ruriko rurakora ruriko rwegeranya Abarundi kugira ngo bazane iterambere mu gihugu uno munsi rero turiko turaganira n'ubuserukizi hari aho rero usanga hari abazumva n'ingoga hari n'abandi usanga batabyumva n'ingoga muri Zambia rero bisa nuko byabanje kugorana gatoya ariko turiko turabikorera ko kugira ngo n'abarongozi baho bumve yuko diaspora ari urwego rukorana n'Abarundi baba mu mahanga kandi hariho inyabutatu ikorana ni ukuvuga ambasade diaspora n'abenegihugu ni byiza ko menya yuko tugomba kumenya ibiriko biraba kugira ngo ejo n'ejo bundi nk'abantu dushinze amabanga bamenye yuko diaspora ifite inshingano ikomeye yo kuorganiza Abarundi ari nacyo gituma ambasade zoroherwa kugira abantu bakorana nabo nicyo rero turi kutubitunganya
madame Fidèle Mardi Hatunimana ubintu washije hari ibintu byinshi bizorangurwa hariho n'amashyirahamwe y'abafasoni muzotsimbataza ariko umuntu araze ibihe turimo bya COVID-19 aho amategeko yumvikana jaje n'amagara y'abantu asaba ko abantu babanza bagashyirwa mu kibazo cyabo nyine mu minsi itari mike icyo gikorwa muraciteguriye iyo minsi mwarayongereje ku minsi mwateza kumara mu Burundi
mu gihe tuzoja ya amakuru amwe aradushikiriye bishyize kuri ambasade ariko mu gihe tuzoja hariya iyo hageze inama ya diaspora mu busanzwe ababijejwe mvuga mu bice byinshi baraza bakabikuganira bakatubwira ukuntu ibintu byifashe mu gihugu nicyo gihe tuzofata tukagenda tubaza n'abicaye hariya bakatumenyesha uko mvuga situasiyo yaho ugeze mu gihugu twumvise ukuntu byifashe niho hanyuma mvuga dusubiye mu bihugu byo tubamo tubyigana hamwe n'abandi tukaraba ukuntu twabikorera umuti amakuru dushikira ubunguwe nayo ava muri ambasade nayo baduha kandi mu busanzwe bamera tugiye hariya mu nama bakadusigurira byose byose uko ukuntu byifashe mu gihugu hama mu nyuma twumvise ukuntu byifashe tukafata ingingo tukarabana ko icyo twofasha hariya cyo turi hanze
Icyo kibazo reka tukibaze na Venuste Niyongabo, ndabona ko mu bintu bazorangura hari ibintu byinshi cyane rwose mu gihe gito muzomara mu Burundi, mukamuzi ko hariho n'ibindi bintu muzomara muri mu kibanza cya mwenyine. Iyo minsi rero murayiharuye muyongera ko ku kiringo muzomara mu Burundi, eka kizobatuma murangura iyo migambi yose ikomeye twumvise mwaduciye ku mayange.
Ego cyane cyane twabiteguye kuko turazi hose muri ino minsi ingorane ya Covid yuko ari ingorane ku isi yose. Turazi yuko bagomba kutugumana iminsi ine turi muri konfinema kugira ngo dushobore gusohoka hanze. Rero uko twabiteguriyemo twafashe ababa mu Burundi bakorana batwebwe, kuko Abarundi bari hanze nibo bafite icyiyumviro, ariko turiko tubikorana n'abandi bari mu Burundi naho tuba turi muri iyo minsi ine turi muri konfinema. Ibikorwa bizoguma bibandanya kuko ubu nibaza ko uko tutakora ni kuko bamara les ambasaderi b'igihugu, abo nkuko nabo nyine bakora n'abandi, natwe muri diaspora turagerageza tukagira dufite abantu bari mu gihugu tuguma dukorana kugira ngo ibintu byose biguma bibandanya, kandi nibaza yuko akangorane bizotera. Nabo kugira ngo igihugu ngo ni dukore ko konfinema, kuko ni ibintu bisaba ko twoshika dufite amagara meza, hanyuma kandi ntizugenda gutera ingorane ari mu bantu dusanze mu gihugu. Nibaza yuko iminsi ine ya konfinema yuko ari ikintu cyiza kugira ngo tugende uhura mugabo tumeretubyuka nta kintu dufite muri Covid.
Umugambi wo kugendera Burundi w'Abarundi baba muri diaspora, nkuko mumaze kubyerekana werekana urukundo abo Barundi afitiye igihugu, akaba mumaze no gutunganya karirimbo. Reka twumve kwako karirimbo twokumviriza mu kanya gato cyane rwose. Karirimbo karyoshye cyane rwose, abahinga bakanonosoye Luciana et Japhet le Gentil le Chimier, mu bavuga kwiki bari hehe baba hehe baba mu mahanga nabo.
Muri diaspora burya turafise abahinga benshi ako n'akarorero, hariho abamaze gutaha, hariyo abari hanze. Ni ukuvuga uko umwaka utashye tukunda kugurisha ihiganwa ry'indirimbo, iyo yabaye iya kabiri ikaba yaririmbwe n'umugore witwa Regimo Music Club. Rero harimo babaye hanze, harimo nabo mu gihugu, kandi turafite n'abandi bahinga n'ubu biteguye kuzajya kuririmbira mu Burundi.
Tukiri kumwe bwenyine, Ndashimiye, mwaragize urugendo nk'urwo mu Burundi mu mwaka uheze, ikigwa mwahakwe ni ikihe? Muraze imigambi mwari mwateguye niyo mwashoboye kurangura? Hari intambamyi mubona ku migambi mufite muri iki gihe? Ndabona umengo ni imigambi myinshi cyane rwose, hari ikintu mwibaza ko cyohava kibangamira imigambi mufite mwiyemeje kurangura muri iri gice?
Turafite ingorane zibiri zikomeye. Ingorane ya mbere niyo kugira coordination muri leta ituma umurundi wese yumva yuko hariho ahagomba guca kugira ngo agere yagiye kurangura umugambi. Kuko iyo uretse umuntu wese agakora ibyo yishakiye, usanga rwa runani kwa kuja hamwe bitayikunda. Nabyo rero ibyo bica bigabanya ingufu gukorera hamwe. Iyo ni intambamyi ya mbere. Intambamyi igira kabiri ni abantu bataracahura yuko imigambi Abarundi barangurira mu gihugu ikwiriye gukingirwa. Hariho imigambi myinshi ihura n'ingorane. Hariho abantu benshi babona yuko iyo umurundi agiye kurangurira umugambi mu gihugu agomba gukamirisha ikintu ko biri cyangwa biriya cyangwa agashyiramo intambamyi kugira ngo abanze ashyire mu mufuko bigatuma rero n'abantu batinya kurangura imigambi myinshi mu gihugu ibyo rero biri mu bintu bibiri bikomeye tubona yuko dwifuza yuko tuzobwa Burundi bitwarewe inyishu
namwe madame Fides marzi Hatuyimana mwavuze imigambi itari mike mu tekana kurangura muri icyo gihe hari ikintu mwibaza ko cyohaba gituma mutayirangura yose muri icyo gihe muzamufiza
kwe umugambi w'igihugu cyo kwitegura cyo gutora ubuhungu kugira ko ibintu byose bisaba umwanya kugira ngo abantu mvuga bitegure abari mu makomine abari mu masozi abo ntawe yikora kubera umwanya wo kuzayo gutanga ayo makarita ntabwo uzaba ari munini cyane ntabwo uzaba ari munini cyane tuzotangura mu kwezi kwagiye kuza kugira ngo byose bije mu nzira tuzoshike hariya babiringanije bishe gukorwa nk'uko bigomba kujya ku murongo n'ibyo byose bisaba umwanya igikuru ni ukumvikana n'abantu uvuga abantu bicara dukorana na nk'uko yabivuze perezida wacu Japhet dukorana na ambasade tukongera tugakorana n'abantu bari hariya ari kuri minisiteri biro ya diaspora nayo vraiment icyo ishobora gufasha abari hanze iragikora akaba ariyo igenda ivugana n'abandi bantu bari kuri terrain kugira ngo badufashe mu byo turimo turakora dushike tubishyire ku murongo igira inzira ni ibyo ngibyo hari coordination mbona isanzwe badufashe muri byose
egome evaniste niyo ngabo imigambi mufite yo kurangura muri iki gihe muri Burundi imigambi myinshi cyane rwose muri iki gihe iminsi tubona ko ikwihuta hari abantu muri kumwe bakorana mu Burundi bazoborohereza kugira ngo mushike ibintu bimaze kujya mu buryo kugira ngo bugwaruka rwose mu tekanya gukoranya arabaja mu masiporo arabagira iki kugira ngo habe hari urutonde rw'abantu bazogira uruhara mu bikorwa byose n'inganda muzotunganya hari abo mufashanya mu Burundi muri iki gihe
namaze kujya mu Burundi kenshi mu mwaka wose nari mu Burundi abarundi abasiporotifu barakunda ingino kandi barakunda imico kama ariko notera kamo cyane cyane abajeje z'ingino urabona harimo ingino nyinshi kugira ngo abajeje z'ingino kugira badufashe kuko dukoreye hano twese niho tuzotsimba akazi igihugu kandi kigatera imbere nibaza yuko n'ubushikiranganji buraba iby'ingino n'imico kama nabyo nyine byadufashamo kuko ni ibintu uno munsi ni minisiteri de la relasiyo keriye ariko lo siporo ibabwa n'ubushikiranganji ku minsi tutwaka kuwatanzu abo minisiteri nibaza yuko itokumigwa yoba irimo kugira ngo izitsimba akazi z'ingino zibeho kugira ngo zerekane yuko ingino ari ikintu kinini kandi igihugu gishobora gushimikira kugira ngo habe n'ingero mpuzamakungu ko mu Burundi nta ngero mpuzamakungu kugira abana badashoboye kujya hanze bashobore kugirirana amakompetisiyo mu Burundi akandi kamo notera abandeze kuko sinzi ko benshi babizi abana kumara imyaka 25 usize umudare w'isi yose kwishyura ubu igihugu cyanjye ntikirigira kwihimbaza aho rero njyewe no ndabateye akamu niba duhe ko ari ikintu cyiza cyane kuko batsinze umudari ukomeye kandi ugoye kuroba kuko si umudari batsindira iminsi yose rero ko duba ni mu Burundi nibaze ko baba umwanya wo kugira batsinde akazi niho bazoha n'inzuzu z'abandi bantu bari inyuma yanjye kugira ngo bazobironde kugira babishyike
ni byiza cyane rwose tugarutse kuri mwebwe Japhet Gentil ndayishimiye nashaka mutubwire mwavuze cyane cyane ko turetse amakoraniro inganda reka n'ibiteramo muzakoresha mufite n'umugambi wo kuja mu gihugu hagati kwirabira ukuntu ubuzima bw'abanyagihugu wasanzwe bwifashe igihe mufashe ingingo yo gufasha bamwe mu banyagihugu bantabona ikora mu batora gute ibintu mushyira imbere n'ibihe mu kubatora
Ichuno vuga nuko hariho amahiganwa yandi ngira ngo Venice atavuze nayo ariko arategurwa hariho ngi nico twita dîner d'affaires et diplomatique cyuko twayitegura naho abarundi bafite imigambi barangurira hanze bahura n'abandi barundi bari mu gihugu bagwiza tunga bagasangira kugira ngo barabe ingene bashobora kuzokorana kuko iyo abantu bakoranye baramenya aho amasoko ari bagahana n'amakarte de visite bagasangira n'agafanta bakongera bakijinana bagatamba bakamererwa neza muri iyo dine baratumira n'abaserukira ibihugu byabo bari mu Burundi kugira ngo babone yuko hariho abarundi baba mu bihugu byabo bakunda igihugu cy'u Burundi kuko benshi ntibamenye yuko hariho abarundi baba muri ibyo bihugu ni byiza ko babibona babone yuko abo barundi nabo bakunda igihugu cyabo rero nico gituma rero tuko turaba ingene uwo munsi uzoba umunsi w'agakura w'umunezero hanyuma hakaba n'umunsi ukomeye w'abakenyezi abakenyezi bavuye ku isi yose barafise umunsi mukuru bateguye aho bazoganira ingene bagiye kwitunganya neza baganire n'iyihe migambi mikuru mikuru bagomba gukora kugira ngo nabo bagire icyo baterereye muri wa mugambi twita Plan National de Développement 2018-2027 hanyuma hariho n'ubundi gwaruka ngira ngo ntuze atavuze Venice hariho kugwaruka bakunda kuryoha cyane kwiryohera nabwo tuzoroha uburyo bwo bakunda kwambara impuzu nziza bakiyerekana icyo bita la sate nabo nyine turiko tubategura kugira ngo
uri kuvuga ko hazaba amahiganwa y'uku kwambara neza
kwambara neza bakumva yuko nabo bari mu gihugu cy'amavukiro baryohewe merewe neza dushaka yuko abana bazoza mu Burundi ubwa mbere bazogumana ipica y'u Burundi mu mitwe yabo dushaka yuko ari byo bazoza bigana mu mashuri aho bazoba bari ati twahora mu gihugu cy'amavukiro ifari tuzi uko ibintu byose kugeza ngaho
yego me ayo mahiganwa turasaba n'umushya ntahe Venuste Nyongabo yagarukwe ko igatwumwe dusabe n'umfaso ni Fidesse Fides Marzi Hatungimana nawe nyine atugiye ku biriko byatunganywa ku byerekeye abafasoni ariko nagomba kuri mwebwe nyine Jafet Rejanti mutubwire ku kibazo nababajije cerekeye ukuntu mufasha nk'abarundi batishoboye iyo mugiye nka ruguru ikintu muraba cyane cyane ni iki
abarundi baba hanze bari bamenyereye kujya gufasha hirya no hino ariko mu minsi heze twarabahaye intumbero turababwira yuko dukwiriye kuraba abantu bababaye kurusha abandi hariho narabonye nk'ubu unye aheruka kuba umwuzure munini hariho nk'abantu bababaye abo mu kwicara bakaraba yuko imfashanyo babaha mbega niya mfashanyo uhaye umuntu ejo asubira inyuma ikiza kikamuhitana kubera utomeye kugaruka hariho uburyo bushobora gufasha umuntu iyo mfashanyo ikaguma iriho nibwo bufasha twebwe duhanura abarundi baba hanze kuko uzaniye umuntu ibiro bitanu by'umuceri akajya ku wa mbere ku wa kabiri no ku wa gatatu uwa kane ku wa gatanu no ku wa gatandatu biba byaheze none ungaca bigenda gute mugabo umushyiriyeho akantu ukamubwira uti tugwaye agatahe dandaza ujye inyungu udandaze ujye inyungu urumva aho bamufashije ni muri ubwo buryo hariho rero n'abandi mu gihugu hagati baba muri nyakatsi mperuka kubishikiriza turavuga tuti tugiye kuraba abantu baba mu kizu nawe ugiyemwo udashobora kwemera kuturaramo abo ko tubafashe tunabiyemerwa muri utwo tuzu hari abo twabonye nko mu gasango bitakabara nibo benshi twatanze bafite amazu mwe nayo ugasanga ntibafite naho barima
Ego me ika chukuru madana sidi semazi atingana ma mutumi chana chana ku inhumu fisi migambi kurangura chana chana kujani ugu tezimele abafasa ni morundi unche gimuza amuri morundi wakujam.
Manako tuko tuna segura kwa vile tuto wachu jase kutuku zana imtai hari ya imtai izo tuma abantu mvuga bibeshaho guha umukozi w'umugati umugati urawurangiza wawurangiza akongera ukagira inzara gikuru ni ukuzana iyo mitane mvuga wigishije umuntu gukora gutegura guhingura izo nyanya bisaba yuko igihe azozisoroma azoshobora kuzidandaza zimwe akazikoresha mu rugo ariko bikamuzana amahera amufasha gukora ibindi bintu nicyo twifuza gukora guteza imbere igihugu bikaba ari kuzana imitahe izo biga ubukire bw'abantu bose
turetse ihiganwa mu byerekeye siporo guteza imbere siporo no gushyira mu rwaruka umutima wo gukunda amahiganwa siporo mushyira he Evaniste Niyongabo havuzwe kandi umugambi wo ku kwerekana eka guhayanwa cyane cyane mu byerekeye gushaza icyo gikorwa muri ko mu gitegura gute
icyo gikorwa ni yaje gushaza ni ikintu cyiza cyane kuko hari ibintu byinshi dukorera mu Burundi kandi bishobora gukorwa ni mu mbuto nziza hakuba hari abantu bagiye mu Burundi benshi ibice mirongo irindwi ku ijana ibintu byose bambara babikura hanze rero hariho byinshi bishobora gukorerwa mu Burundi kandi tukambara neza tukaberwa hanyuma ibindi ni ibibazo nagomba guterera nk'iyo kampe ya kama kugira ngo izofasha abatishoboye jewe nagomba gukoresha siporo kugira ngo nzi yuko ko ugira siporo kenshi urwara gake aho rero urwaye gake birafasha yuko amahera dutanga mu bintu byo kwivuza byogabanuka hanyuma ikindi kibwira ko nuko tuba dufite ikiyaga Tanganyika ari ikintu cyiza cyane nibaza yuko hogera igihe tukagira ngo inkino zihuza amakungu hanyuma tukabasha kuri Tanganyika tukabereka yuko hariho plage abantu bashobora kuzagira umunezero nibaza ko byabaye byiza hanyuma ndabisa n'abandi bagenzi bandi batari nganda ariko bateguye ibindi jini jiki bizoza na nguwe rukubiza wacho mbibuza cha tete bizoza na vana lavu kie mumahanga pazo jibu urundi kukira wane yuko tupasika inyuma kandi ama hora liho kandi wa shura kujua hekwa chani mjo bizo tuma tumuza suti none abazo za kutezi mbegi kuna vana ni miyumbi ya vana kwa kibadja suwa wazo za mburundi bakikora mu mufuko ayo zose na nayo kigana tudasigura nibaza yuko lo turizme ya mbere turagira ni twebwe ba diaspora turi hanze zotaha mu Burundi tuzatura abaturiste kandi izo amahote zizobamo zizofungura imiryango tuzofasha abana tuzofasha niyo muri sport ibyo nibaza yuko birimo mu guteza imbere igihugu cyacu hanyuma rero n'abandi bintu bazodora duherekeje baba hanze bazoja kuraba ngena tubayeho hanyuma nabo nyine ngira ngo bagira agatima bagira ati reka rero dutangira tudukorere ubundi bufanywa igihugu cy'Uburundi cy'amahoro
tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandaje kumviza iradiyo nk'ijwi ry'Amerika isananira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda tugaruke kuri mwebwe mushyiraho ejo fete le gentil na civil mutumire cyane cyane igihe muzaba muri ko muratunganya icyo kiringo iyo ndwi yahariwe diaspora mu Burundi amatwi adusubira na leta y'u Burundi irafite ikiringo cyo guhimbaza umunsi wa diaspora mu korana gute na leta y'u Burundi muri ibyo bikorwa byose bihambaye ku gihugu eka no ku Barundi baba mahanga eka n'aba mu gihugu hagati
nuko twari twabivuze cyane ibi ya nyuma y'ukwezi kw'indwi n'indwi yahariwe abarundi bo mu mahanga mu munsi utegurwa na leta y'u Burundi twebwe rero tuca dutegura imbere yaho ayandi ma activite twokwita les activités autour de la semaine de la diaspora kugira ngo uwo munsi uze ushike usanga twebwe twamaze guheza iby'iwacu dusigaye gukinjura turari gihinyine kiryoshye leta rero ikitwakira nk'abashyitsi tugahinduka abaturiste nk'uko venise ahejeje kubivuga abantu tukabanza tukaraba inyuma mu gihugu haryoshye hanyuma inyuma yaho hariho uwundi munsi uhambaye duhereza ko ni umunsi wahariwe amakumyabiri icyo gihe rero leta ikitumira umurundi wese yaje mu gihugu kujya gusangira n'abavukanye imikomine aturukamo ruguru kugira ngo basangire bya bijumbo y'amateke kandi bajya kirundi ibintu byose ni kwibutsa kahise bakibutsa kahise kugira ngo wa murundi niyasubire inyuma asubire inyuma aza gume yinovora za mfungurwa za kera twahoze dufungura akazogaruka acungauko akinovora izo mfungurwa ni muri ubwo buryo uyu munsi uba uryoshye rwose ku buryo usanga umurundi wese aba mu mahanga avuga akubita agasoka avuga ati nanjye sinzotangwa kujya muri iyo minsi mikuru ubu rero novuga yuko imyitegura igeze ikure
egobe mufasari fides marzi atuimana ahavuzwe umugambi w'ukuraba ukuntu abagwizatunga bo mu Burundi bakorana nabo muri diaspora ikahavuzwe ibyerekeye abanyamahanga bashobora kuba herekeza bakajya mu Burundi kwirabira ukuntu ibintu byifashe uruhara ngo bafasane muri icyo gikorwa cyo gukomeza no gutsimbataza imitahe cyangwa gukangurira abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu Burundi ku ruhara abafasane urwo ruhara mu rufata gute
muri iyo nama tuzumvira hariya ibijumbura ngo baduhuje n'abandi bafasane bava mu bihugu byo ku isi yose tuzokwiga ukuntu tuzogenda dufasha bene wacu bari mu gihugu kugira ngo tubigishe bwa ivyigwa vyerekeye ubwizatunga ekonomi kontabilite tuyicishije ku burikana bumenyi urumva ivyo vyose ni bintu tuzokwiga hariya muri iyo nama hanyuma turabona ukuntu twofasha abandi barundikazi bari hariya mu gihugu nabo bagende bavyiga hanyuma nabo batere imbere nibyo nibutsa yuko uwo mugambi twitanze hano yo gutanga abakarata ntabwo ari uw'abataliyani gusa byoshoboka byo byiza n'abandi barundi bari ku isi yose dufasha bagaterera ngo dushikirize abantu benshi cyane hariya mu gihugu murakoze cyane
murakoze mu shanghahe venuste nyungabo igikorwa cyo guhamagara gutera akamo abanyamamitahe baba bo mu Burundi baba abanyamahanga kugira ngo bakoreshe imitahe yabo mu Burundi ni igikorwa gihambaye cyane rwose nk'uko mwavuze diaspora ishobora kugiramo uruhara ruhambaye cyane rwose icyo gikorwa mwamukirangura mu bihugu murimo n'igihugu cy'Ubutaliyani
ego ibyo abataliyani bagomba kuza mu Burundi kukaraba anabi byo bikorerwa mu Burundi cyane cyane mu byerekeye imyambaro muri azwi ko mu Butaliyano hari igihugu gikomeye cyane mu bintu by'imyambaro rero arifuza kuza mu Burundi kugira ngo abenge n'ameze amenyera bityo ishashobora gufashisha hanyuma ibindi nabyo ni twe tubavuga n'abagenzi bacu bo muri siporo hariho inkino ku mashuri ni ikintu cya mbere gifasha abanyeshuri batembera abanyeshuri babandanya ku amashuri yabo kandi bakamenyera neza cyane hariho n'ibibuze hari ibibuze hano nk'i Burundi nta kibuga dufite sintetike gushika ubu ni kuva niruka mu myaka 90 gushika n'ubu nta gihugu cy'u Burundi nta kibuga sintetike dufite ibyo ni ibintu bituma dushobora kuganira n'abantu kugira babone aho dushobora gushika yuko ibyo dushobora gufasha ni biki hari ibindi hano navugana na gupe yacu dufise muri siporo hariho na atletisme futuboro amafederasiyo atakoroka uko bimeze ariko biba byiza hamwe huboneka nk'ikibanza hagirirwamo amasiporo yose cyane cyane ku bintu by'abana kuva mu myaka indwi gushika mu myaka 16 ugasanga hariho urugo nakujya navuze ko mu Kamenge ahantu umuntu wese ingene agomba gukurikirana agomba kugira akayigirira hafi yahawa abantu bose bagashobora kubashyira hamwe
uburyo kugira ngo habe urundi rushobora kwakira nk'abana bose bagashobora kugira ngo baje mu nzira hanyuma hariho byinshi byo kugira hari inzira byo gukora twebwe tuba hanze cyane cyane twaronse imana yo kubona ibintu byinshi rero ibyo twabonye hanze nibyo tugomba gusubiza iwacu kugira ngo kuko birashoboka benshi bari mu Burundi ngendera guhindura kuko batatu baba barabonye rero diaspora cyane cyane tugomba kugira benshi bivanga n'amahera mugabo hari icyiyumviro gisumba amahera niyo twabashyira icyiyumviro cy'akamaro icyo cyiyumviro cy'akamaro tuzongera akamaro urwaruka ruzovuka inyuma y'iwacu nibaza yuko yoba inkingi ikomeye cyane kugira ngo duteze igihugu cyacu imbere
iruhande y'akamaro y'ishyirahamwe ry'abarundi b'amahanga diaspora mu gihugu hagati no mu banyagihugu no ku gihugu ubwacu hari n'urundi ruhara diaspora ikora mu byerekeye gufashanya hagati y'abarundi baba mu bihugu byo hanze ibyo bintu bitunganye gute mushyirahamwe Japhet Gentil hagiraho nta ishyirahamwe ry'abarundi rishobora kugarukira undi murundi agize nk'ingorane mu gihugu arimo
ego ibyo biva ku gihugu cyose niyo mukitunganije ni ukuvuga twebwe ntitwinjira ku kwitunganya kw'igihugu cyose kuko buri gihugu cyose kiba gifite amategeko kigendera ko bivana nk'abo muri Amerika barafite amategeko bagendera ko abo mu Bufaransa barafite amategeko bagendera ko abo muri Australia nuko abo muri Kenya nuko twebwe tubabwira tuti nimwubake diaspora ariko murabe yuko muri kumukurikiza amategeko y'icyo gihugu murimo rero abenshi bahora baca bavuga bati ego reka turabe nyine twitunganye kandi natwe bo ubwacu dufashanye novuga yuko notanga nk'akarore nko muri Amerika kugira ngo uje muri BBSA hariho uburyo utanga muri ubwo buryo iyo wabuze umuntu hariho igitigiri runaka baca bagushikiriza kugira ngo kigufashe guherekeza uwawe wabuze ni muri ubwo buryo ahandi naho sinzi uko bitunganyije igihugu ku kindi rero twebwe ni icyo turabahimiriza igihugu cyose kuraba akanobyera kaza n'agatuma aho bari bumva yuko batekanye
ndabona akanya kariko kagenda mu kurangiza kiganiro nashaka mwebwe nyine Joseph Rosanti mubwire akamutse y'abarundi gushika ubu atarashobora guhurumbira ishyirahamwe rya diaspora mu gihugu barimo akamumutse y'abarundi muri rusange cyane cyane muhereye no ku rugo rugendo muzogana ntakahe akamumutira kugira ngo nabo nyine bijijukire iryo shyirahamwe twumva ko umengo rifite akamaro gahambaye cyane rwose ku buzima bw'Uburundi
akantu ka mbere notera nuko abantu iyo bagiye hamwe bahinduka ingufu zikomeye cyane rero burya nibyo abo mu bindi bihugu bariko bararonswa bahawe na za Banki Mondiale bahawe na Union Europeenne bahawe n'ibihugu rutura babibaha kuko bafatanye mu nda bakorera hamwe umuntu umwe cyangwa babiri arashobora kuba intambamyi ku ishyirahamwe kuko aba ariko arabuza ikorana ry'abarundi ngo bagire ikintu kiri hamwe no kubajya akara n'ababwira nti aho bariko bakora nabi bakazana ibintu bituma abantu be bisangurira ko ibyo bintu tubasima ko bo bireka bagakorana n'abandi ni nako kamunateye nk'abo bo muri Zambia n'ababwira nti nimo barabe ingene ibibazo byose bica mu biganiro kugira ngo bakorere hamwe bamenye uko hariho inzego za diaspora zemewe n'amategeko zikorana muri bwa butatu hamwe na Leta y'u Burundi nta muntu n'umwe ashobora kuza abuza umwenegihugu gukora ikintu giteza imbere igihugu ciwe rero nuko dutera akamo abarundi tubasaba yuko bakwitabira iyi ndwi yahariwe abarundi baba mu mahanga baze bitare ku bwinshi kugira ngo ibintu bize bigende neza ngira ngo musange muzi uko jewe ndiko ndaheraheza bazeze bitoza no kwiteza ko hariho n'inama yateguye amatora abantu bitoze kugira ngo nabo bashobore kurongora iri shyirahamwe mpuzamakungu ry'abarundi baba mu mahanga rero nkaba ndabifurije yuko bo kwitabira iyo nama muri uyu mwaka bafise umutima uri mu nda ibibazo bamwe babaza bijyanye na corona twarabishikirije leta leta iriko irabiraba uko umunsi ugenda niko bazogenda batumenyesha ariko kugera no munsi tugeze ahashimishije hari igihe mwokumva bavuze bati ibya corona ubu aho bigeze reka twongere twatezurira kandi nijoro twamatsiko turasaba bakurikiza ikiza kimeze
madame Fidesz marzi hatuimana namwe akamumotera cyane cyane abarundi kazi bo muri diaspora batarashobora kwijijukira eka gurumbira iryo shyirahamwe diaspora eka n'abandi bose baba bifuza kugira urugendo bakifuza kugira bifatanye namwe akamumotera ni nk'aka
je ndifuza yuko abarundi kazi bose babishoboye uza kwitaba muri iyo nama uba ari umunezero yuko kubonana kumenyana gusangira n'ibyumviro na muri iyi myaka byaramfashije cyane kandi bituma yuko nkomeza nkorana n'abo bantu twabonanye iyo ntagenda mu nama ya diaspora muri iyi myaka cyenda maze genda ntabwo nari kumenya ibintu byinshi no gukora ibintu byinshi nakoze muri iyi myaka nicyo gituma notumira ababishoboye bose ntibayishimbe bakore uko bashoboye bagere i Bujumbura tubonanire hariya tumenyane tuzokorane hamwe
mushenahe Venuste Niyongabo nashaka namwe mu akamumotera abarundi bo muri diaspora muri rusange ku bijyanye n'urwo rugendo muzogira eka n'ukuntu ku bijyanye n'ishyirahamwe ryanyu ry'abarundi diaspora ni nk'aka
jewe nobatera inkuru ngena byarengeneye jewe na jewe mbaye imyaka 33 hanze diaspora namwe ndayumva ariko sinigeze ndayijyamo hanyuma nkaba nshimiye uwuserukira u Burundi ngaha mu Butaliyani niwe yambwiye ati mbega Benito wowe ko utigeze amanama hanyuma ndaza mu nama ya mbere iteguwe na Fidesz iyo nama irandyohera cyane ndabona yuko ari abarundi bariko bayitanga bakunda igihugu hanyuma bicabi ndabona mbere ariko ari ikintu ntarinzi ndabona izina gatoya kubera sinigeze nitanga ndayinjiramo amaze kwinjiramo ubu nibaza yuko ibyo nimaze kwiga mu yaya mezi atatu aheze ari binini cyane rero nutera akama abantu bose niyo wumva mu bari kubabwira ngo diaspora ni y'umugambwe sibyo na gatoya diaspora n'umuntu wese amaze amezi atandatu aba hanze y'igihugu ciwe rero ikidutandukanya hariho abagira niho ujya gukuza gusenga n'abadasenga rero notuma ko abatayizi neza diaspora boza inama ya mbere bakayibona ngene imeze hanyuma mu nyuma bo nyene bazomenya bati iki kintu nacyo nagomba kuja mu mugabo nibaza yuko batwokumviriza abandi kandi batigeze kuja mu nama kugira bumvirize ngene bamenye inya mbere ngene imeze bamenye ibikoresho bimwe na bimeze nibaza yuko diaspora ari ikintu gifasha twese baba hanze cyane cyane tumenya igihugu rero bo hanze turamenyana aho ngiye muri ya diaspora naramenya abarundi cyane ntarinze kuva mu mezi yahera mu myaka yahera
Venuste Niyongabo ndagushimiye cyane rwose ku kanya watoye kugira ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika ku rugendo mwimirije mu Burundi abarundi bari muri diaspora mwakoze
murakoze namwe kutubona mwadushyikirije ijambo
Madame Fidesz Marzi Hatuimana murakoze namwe cyane rwose ku kanya mwatse kugira ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika
ndabashimiye cyane akazi gasuru mwaduhaye kuduha ijambo gushikiriza abandi barundi ibyo ni ibintu bikomeye cyane mwakoze akazi cyane
murakoze gushima ndabashimiye namwe mushenahe Japhet la gentil d'Aishimi ku kanya mwatse kugira ngo mugane ni radio Ijwi ry'Amerika mwakoze kuri ibibazo bihambaye cyane rwose bijyanye n'urugendo mwimirije mu Burundi mwakoze ndabashimira mu nshuti mwese mwakurikiranye ikiganiro muri sana cy'umunsi mugire amahoro n'umugoroba mujya mwese.